Nzamba.
Nzambi la samirana. Amakuru na Francine Kanyayi.
Dabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe. Kazo makuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu itariki 2 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024. Ayo nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Baragabishwa ko umwanya n'umwanya madiki ya Gatanganyika ashobora kubatera kandi akonona ibintu bitari bike. Abo nabo n'abanyagihugu bo mu makaritsiye yegereye ikiyaga Tanganyika. Ako kamo gaterwa n'ishyirahamwe RICOM bisaba leta gushyiraho umugwi w'abahinga n'ingene bo kwirinda ingaruka zose zoterwa n'ayo mazi. Mu gisata cy'ubutunzi, isoko ry'amahera leta iheruka gushinga hamwe ryotunganywa neza ryogirira akamaro igihugu mu bijyanye n'iterambere. Umwihezo wakozwe n'ishyirahamwe BARSEM bavuga ko kugira ngo igisoko rishobore gukora neza hari ibyankenerwa bitegerezwa gukurikizwa na cyane cyane ko amahera y'amarundi atubandanya atagaciro. Amavuriro 2/5 yahora yakira abarwayi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania agiye kugagwa muri uku kwezi kwa kabiri. Amakenga ni menshi mu mpunzi zivuga ko amavuriro 3 asigaye atadoshobora gutunganiza impunzi zigera ku 70,000. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Abanyagihugu bakwiye kuhagabira kuko umwanya wari wose amazi yo mu kiyaga Tanganyika ashobora kuduga konona ibintu bitari bike cyane cyane mu makaritsiye ya Asiatique, Kabondo, Kiwenga na Kajaga mu gisagara cya Bujumbura. Ayo makenga ashikirizwa n'ishyirahamwe RICOM risaba leta gushyiraho umugwi w'abahinga bigenga kugira ngo bige ingene bo kwirinda ingaruka zose zoterwa n'ayo mazi mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu n'ivyabo. Ishyirahamwe RICOM ryabishikirije mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu. Tega amatwi Jean Nduwimana, umuvugizi w'ishyirahamwe RICOM.
Ni ukuvuga yuko amazi y'ikiyaga Tanganyika ashobora kuduga akazimanganya ibintu n'abantu muri karitsiye Asiatique no muri karitsiye Kabondo, aho tuvuze Tanganyika yo ngaha yegere ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Ikitavuzwe cyoco ni bya bintu byose muzi biri hajya bita kuri rari. Ibyo byose urumva aho hadoshikirwa ari uko hoho hatakivugwa. Ishyirahamwe RICOM ubu muzi twaramutse dukangurira leta ko dukora ibishoboka byose kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye. Ntibashireho umugwi w'abantu bafatiye kumbure kugashiruka gute bashobora kuzuruza canke bafatiye kukundu bagiye baraduza amaboko mu migambwe, bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kurokoka, bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare, bafata ingingo hakiri kare nk'abari ku metero zo hafi y'ikiyaga. Uravye nyine amazi yatanguye gukora ku nyubakwa zimwe zimwe zegereye cyane, nabo bubo bararaba aho baraja gukika umusaya aho bashira utuntu twabo. Leta rero tuyisabye yuko yoshiraho uwo mugwi vuba bwango kugira ngo bige cyo kibazo cyangwa abantu bashobora gukirira n'ibintu byabo.
Iryo shyirahamwe nyine ryagize icyo rivuga ku bijyanye n'ubutungane RICOM. Ibona ko leta ihomba cyane mu kubandanya igaburira abanyororo batari bake bakiri mu mabohero kandi bategerezwa kuba bararekuwe. RICOM ifatira kuri benshi babandanya bavundiye mu gasho kandi barejejwe, abandi barahejeje iminsi yabo yo gufungwa. Naho nyene ishyirahamwe RICOM risaba ko hoshyirwaho umugwi w'abahinga bigenga kugira ngo abafungiwe ubusa bose barekugwe. Dusubire twumvirize Jean Nduwimana wo mu ishyirahamwe RICOM.
Murazi yuko muri abo banyororo hariho abagi abafungwa barenganye, hariho abamaze imyaka n'imyaka batumvirizwa n'ubutungane, hariho abashoboye gukatirwa igihano hanyuma bakagiheza mugabo bagaca bagumirwa mu mabohero hawuzi gituma dogumiza abantu bayejeje icyacyabo mu mabohero ibyo rero bikaruhisha leta kuko leta nibagaburira kandi kagaburira abantu akacu bakora ubuzima bwabo banyororo ntibwubahirije kuko usanga abantu bakeyi haba ibihumbi bakajyama kujyama bakajyama nako izo byose nibyo ntarinze kuvuga dusabye leta yuko yoshyiraho naho nyine umugwi w'abahinga atawubegamiye baje mu mabohero yose kwiga ikibazo cy'amabohero mbere ntibayige n'ingene abo bari mu mabohero bakatuye ibihano ingene burekugwa cyane cyane umushyirangange w'ubutungane gufata icyo cyemezo cyo gushyiraho abo mugwi ugeze na expert kandi atawubegamiye kandi bava mu bice myinshi y'igihugu kuko ikishi ubutungane ngaha usanga kagwe kagenda kakizizira iby'ubutungane konyine
tubandanye amakuru mu gisata cy'ubutunzi isoko ry'amahera leta iheruka gushinga hamwe iryo tunganywa neza ryogirira akamaro igihugu ubijyanye n'iterambere kuko rituma abanyamitahe bashaka kugurisha cyangwa abashaka kugura babona n'amasomo yandi ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana harongoye ishyirahamwe Parfem ahavuga ko abashaka kugura imitahe ngo barangure ibikorwa by'iterambere bayironka bitarinze kubagora ikindi ni uko abantu bataba bacirukira amabanki yonyine tega matwi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parfem
bica bituma abashaka kuronka imitahe kugira bagire ibikorwa by'iterambere iboneka bigatuma n'imitahe umuntu ashobora kwishyura haciye umwanya muremure kapitozoronteri biboneka kugira bashire gufinansa ibikorwa remezo bimwe n'ibinini ikindi ni uko urumva abantu niba bacirukiye amabanki yonyine baba baronse ahandi bashobora kuja kurondera imitahe kugira bikora ibikorwa by'iterambere kandi ikindi bishoboka ni uko ibijyanye n'amato bijya by'ikiguzi todente bishobora kugabanuka kuko urabona amabanki arashobora kugira todentere nini kubera bijya bintu by'abakozi benshi bahemba y'amazu ibiki uramiye muri banki bakoresha ibintu byinshi ariko kuri ayo masoko abantu baba bari bake babikoramo cyangwa icyo bita kuwa administrative iba ari ntoyi hanyuma ikindi ni uko amaprocedure atarinda kuba maremare kujya ko muri banki bijya bintu barinda gusaba ibintu byinshi birenze usanga byagabanutse mbere ugasanga bya bintu byo kuza abantu barirukira kuja ku yandi masoko kuja kurondera amafaranga ahantu hadatomoye kumbura hajamo na izire bibona bigabanuka mu gahe masiyo soko iba yigijwe abantu ingene ikora kandi kashobora no kugira nandi masikirisare hagati mu gihugu iyo masoko ayo masoko rusanga abadanaza ari ibintu byo kugira imitahe mu mashyirahamwe action cyangwa abantu bagutanya ingurane bakaza bararonka inyungu ugasanga agaciro ke kayo magusiyo kayo magusiyo mitahe hakaba ari agaciro k'iyo mutahe n'ubungana hiyongera ko n'akandi gaciro kajyanye n'ingene uwo mutahe cyangwa iyo magusiyo abantu bayirondera cyangwa bashaka kuyigurisha icyo bita offre na demande rero se ibyo ngene igihugu kiba cyifashe ugasanga hari igihe bavuga bati ibintu byifashe neza mu gihugu ishyirahamwe kanaka agiso yaryo yiyongereye muhora mubyumva kuri buse y'ahandi ibyo n'ibintu biza birerekana n'ingene ubutunzi bw'igihugu bumeze cyane kuko ingene amashyirahamwe agenda amagiso cyane amabwiriza agenda aratakaza agaciro biba bivana n'ingene igihugu cyifashe haba n'izo bya politiki cyane n'ibijyanye n'umwuka mu by'ubutunzi ingene uba wifashe
Faustin Ndikumana avuga kandi ko kugira ngo iryo soko rishobore gukora neza hari ibyankenerwa bitegerezwa gukurikizwa muri ivyo harimwo gusuzuma ingene ifaranga ribandanye rita agaciro kuko bazana imitahe yabo baca bagira amakenga ko buhava bahomba n'ubu nyene dukurikire Faustin Ndikumana
abantu baca barati amafaranga ndayagura nyinzu yishuze arataye agaciro cyane haba mu biciro cyane muri ibi by'amadovize todo shanje mu gihe ifaranga riguma ritagaciro cyane abantu batashaka gutanga imitahe yishugwa itevye bacha batabona kugira impungenge mbere ugasanga nabazana imitahe amafaranga y'agaciro kubera ibyatodoshanze ntibayiza niko twabishaka hari bizaje n'ama externalite ibikorwa remezo kugira abantu bashinze abarengezisa amabarabara bakwiye kugira abarengezi imiyaga nkuba n'ibintu nka benibi bakaraba na tansi bizaje n'umuko wa politike itabite politike kugira abashe kufata tinje ku kugira umutahe munini muri iki gihugu nzoshobora kuronka ibijanye n'ubutungane bakarabiyo suko itivizwa n'abanye politike kwa kundi usanga ikivuze kibaye abashobora kuronka imitaho ugasanga bigiyemo politike ni leta ibigiyemo ngo huyu canke ni mwimuyu hari bya blanche mugasanga imitaho igiraja kuri iyo soko ni imitahe y'abantu banyuruje ubutunzi bw'igihugu ariko barakora ibikorwa bidatomoye basahuye basaba ngo baze amahera ku marché financier cyane politike nyine cyangwa abategetsi bakora ku rwasanga ni ya soko kuja kweza mahera y'ubusuma canke ibi bya deficit budgétaire usanga leta iguma ibura mahera ikoresha hakwe amahera zo gufasha muri ibyo wasanga leta igumije kuyayora yayora hirya no hino hanyuma dusanga kandi iyo soko itigijwe neza nta kamaro kanini ishoboye kugirira yabantu kuri atayizi uko bisaba ubuhinga bwinshi bisaba no kubasigurirwa bisaba ko abantu bashobora gusigura ku buryo n'abantu bato batore menage bashobora kuba boronka ingene bushika kuri iyo soko
inzamba
turabandanya n'aya makuru twateguriye mu gihe abasirikare b'u Burundi n'abishyirahamwe SADC bobandanya barungikwa mu buseruko bwa Congo naho byo babitaniye n'ukwiyemeza gushigikira umugambi w'uburongoye ico gihugu Tshisekedi yamenyesheje wo gusambura Kigali uko niko Gracien Rukindikiza yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yabivuga akaba kandi akurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga binini abona ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine yatumye ikibazo cyo mu buseruko bwa Congo gihera hagukoresha ingufu z'ibisirikare byo mu bihugu bibanyi mu kugwanya umuhari M23 kurikira
ubwa mbere nuko leta y'u Burundi yaroye kuvyinjiramwo mu bintu ikibazo kitatura abagose icatura abanamba kuko bari bagiye guhagarikira amahoro muri vya East Africa hamwe abasirikare b'Abarundi baroyemwo baroye mu kugwana ingwano batumva baza kugwana n'ibintu batazi kandi baje gukorana n'abantu ba FDLR bagize genocide mu Rwanda murumva n'ibintu bidashimishije gose hanyuma bamaze kugenda ubu hariho bajyaho muri baje mu muri SADC ikibazo gica gikomera kuko baje muri SADC bari kumwe n'aba FDLR aba FDLR baza baratera mu Rwanda turibuka ikitero cabaye inyungwe hari n'abantu bapfuye hari n'abantu bakomeretse bagicumbagira hariho n'ibitero bimwe bimwe byaza biraba bituma yuko leta y'u Rwanda nayo ivuga iti twebwe genocide yarabanye ishobora kwemera kwishyura ku bijya kabiri bategerezwa gusa n'abagabo hanyuma Congo naho tukiza twumva ko perezida wa Congo yavuze ati jewe ninatsinda hageze urasa urusasi rumwe nzoca ntera Kigali imbere perezida w'u Rwanda ndamwice jewe ku bwanje bimaze kuvuga uko ibihugu bya SADC nta kibanza byari bifise byo kuza kumufasha kuko ariko bafasha umuntu agomba kugira intambara n'ikindi gihugu icyo gihugu niyayigira ntawuzi uko azogwana n'u Rwanda gusa hariho n'ubuganda bushobora kuja mu vuga ati ibiriko biriko bigenda gute kuko n'ubuganda burafise ikibazo cy'aba ADF batera mu buganda izo ngwano je mbona bishobora kuba ingwano zishobora gukomera gose mugabo je ndibaza ndizera gose ko diplomasi ibintu byo kuvugana by'ibihugu bija hejuru bigatuma yuko izo ngwano zitaba uko bavyumvira ahandi naho izo ngwano zihabaye twomenya yuko Mozambique harabaye abajya ba El Shabab bajya bameze nk'aba El Shabab bivyihevyi bariyo bafasha ahantu baharamarana imyaka SADC yaraje kubirukana byarayinaniye Afrika yepfo yaraje byarayinaniye baguma ngaho abaje abanyarwanda nibo baje igisirikare cy'u Rwanda nico caje mu kwezi kumwe cyari cyamaze kubirukana n'ubu icyo gisirikare cy'u Rwanda nico kihari turazi no muri Centrafrique abagiye gukingira umukuru w'igihugu bagomba bamwegereje gose hanyuma bigaca byerekana icyo gisoda cyo muri SADC caje muri Mozambique bikakigora ubu muri Kivu niho kije gutera imbere kusa n'ikigwanya niyo mitwe ya M23 kandi bamaze kuba kugira ibintu by'urambe mu kugwana niho harimo ikibazo
dukubitire mu gihugu cha Tanzania amavuriro abiri kuri atanu yahora yakira abagwaye mu ikambi y'impunzi z'abarundi yandutaha muri ico gihugu cha Tanzania agiye kugagwa muri uku kwezi amakenga ni menshi mu mpunzi zivuga yuko amavuriro atatu asigaye atadoshobora gutunganiriza impunzi zigera ku 70. Izo mpunzi zibona ahubwo ko ari urundi ruyeri rwo kubatahukana ku nguvu. Basaba igisata kijejwe impunzi ASER na Leta ya Tanzania kudashyira mu ngiro iyo ngingo. Iyo nkuru tuyibaze Edi Claude Ninazwe.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko HCR yamaze kumenyesha ko amavuriro abiri ari muri zone ya 12 na 15 azakugagwa ku magenekerezo ya 12 na 49 za kuno kwezi. Amakenga rero ni menshi mu mpunzi kuko zibona ko amavuriro atatu asigaye atazoshobora kwakira impunzi zizoba zakiswe n'amagara kubera ubwinshi bwazo.
Cyangwa cyo agarama burenze bikomeye cyane. Darimo mishiri vuga twagiramo n'ibihoha ariko barishyize mu ngiro ko ihasera yabimenyesheje abatwara amazone sabikemeje n'abatwaye mo kandi baheza bavuga ko amavuriro abiri mu kantu yahora ngaha twivuza ko agiye kugagwa iburede mu zone ya 15 bikaza kugagwa itariki 12 iburede mu 12 nabyo bikaza kugagwa itariki 29 kwabasasigara rero amavuriro atatu ku mpunzi zingana hasi 70 abantu ntibagabanutse ariko amavuriro yoyo bariko bayagabanura.
Abarundi basaba igisata cha ONU kijejwe impunzi HCR na Leta ya Tanzania guhagarika iyo ngingo.
Rero tubona ko biri muri wa mugandu kuko duhindira ku nguvu guhongoka ku nguvu gukora abana takuna ko bagabanya amavuriro batagabanije abantu batagabanutse yaba aba ntuzayi zagabanutse ndafungisha na mugabo ntuziracari za zindi mugabo nabo bagabanya amavuriro. Maria do Foco acha que foi o ramo que ele tá que tudo virá virá muito forma fibra que foi a fibra de Angola.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba gatera kawe nitwashoboye kuronka userukira HCR aho Induta kugira ngo agire ico abivuze ko
murunani ruharanira gatera k'impunzi zibo makambi CBDHVK bavuga ko bababajwe no kubona hari umugambi wo kugara ibigo byo kwivurizamwo mu ikambi ya Nduta. Jean Bosco Vizigiro avugira urwo runani avuga ko atansiguro nimwe yokwerekana igituma ASER ifashe ingingo yo kugara ibyo bigo. Asaba ashimitse ishyirahamwe ASER kubandanya ryitaho amagara y'impunzi. Kurikira
CBDHVK yahagaritswe umutima cyane n'iryo fungwa ry'ibyo bigo ikaboneraho gusaba ibihugu bitanga imfashanyo ku mpunzi ko bitotererana izi mpunzi zo muri kano karere kubera ko nabo n'abantu bakeneye kuvugwa nk'abandi bose, si no kuvugwa gusa, bakeneye kubaho nk'abandi bantu bose. Kuko igihe ibyo bihugu byashinga ishyirahamwe ASER yari inzira yo gucishamwo ubushobozi bwabyo kugira ngo bibashe kugera ku mpunzi no ku bandi bari mu kaga katagira izina. Ubu rero niba havutse impunzi zo muri Palestine n'izo muri Ukraine ntibisobanuye ngo izindi bahita bazivana kwa maboko. Hari izindi nzira byonyuramwo ubuzima bw'impunzi bukaguma gufashwa bwose. CBDHVK ibonera gusaba ASER kandi ko idakwiye gucika intege ahubwo ikwiye kuguma gukomanga yereka ibyo bihugu inguvu z'iki kibazo, kuko nk'uko twabivuze n'ahandi bizoba bibabaje kandi biteye n'agahinda kuzumva impunzi ziri gupfa zahunze umutekano muke ubu zikaba ziri kwicwa no kutagira ubuvuzi canke n'inzara. Si n'ibyo gusa, CBDH subiye gusaba n'ibihugu byahaye impunzi indaro ko nabyo byofasha hase kwereka makungu inguvu z'iyi ngingo yafashwe yo guterana impunzi zo mu karere.
Yari Jean Bosco Vizigiro umuvugizi w'ishyirahamwe CBDHVK. Nino ngaha duciye dusoderera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwayakurikiye, tubifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.